ingwa zingana n'imiliyoni 2 n'ibihumbi 150 hamwe n'abanyeshuri mu mashuri mato mato nayisumbuye n'abiga mu makaminuza bakwije imyaka yo gutora bangana n'umuliyoni niho bagiye gutozwa amafaranga y'intererano y'amatora y'umwaka wa 2020 nk'uko byashyikirijwe mu nama y'ababuramatari n'abamusitaneri umugujije gukurikirana iyo ntererano bamenyesheje ko ku mwaka abo atari abakozi ba leta bazatozwa amafaranga angana n'imiliyaridi 5 ni ukuvuga umunyeshuri azatozwa 1,000 nayo urugo rwose rutozwe amafaranga 200,000 ku mwaka mu gihe abo bategeka intara n'amakomine bari baje kuronsa udutabu bazokwandikamo abatanze iyo ntererano bamwe muri bo bafite amakenga ko bashobora kuba abazohimba utwo dutabo kugira bibe abanyagihugu
ni uko hariho abantu bashobora kwigana ugasanga barakoze amakarne nk'aya nyene hama bakajya gutoza amafaranga abenegihugu ubuntu iyo bagombye kuza guca mu byavumye umugabe w'ibenegihugu
ibijyanye n'aya maresi mwaba mwarafashe intumbero zikwiye ku buryo akamaresi ari paralele yoshobora kwibonekeza hirya no hino
kuri icyo kibazo umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro yo mu gihugu hagati yasabye abasitaneri gushyiraho inimero nkengagatabo mbere ku rupapuro baho utanze ayo mafaranga hategwe kw'ikidodo cya komine ikindi kibazo cyagarutse ni kubaza baraterereye nk'abakozi ba leta reka n'abandi baza barabikoze ikibazo cyabajijwe na buramatari b'intara y'amakamba gadi niy'ukuri hamwe n'ubuyobanza nobisi teranse butoyi
umukozi wa leta tusaba tuzi yuko wewe bakatira kuri konti niyo washyira ku rugo rwiwe akavuga ati kiyo bakatiye kuri konti hari mwasabwiye yuko ari ku rugo ku rugo tugenda gutya twasabye amahera kuva amatirikire y'imirima w'iy'intererano ugenekereje n'igikorwa haba ku mirima cyangwa ku bantu basuye nk'ikawa kugira ngo baterere amatora none abo bantu nimba bazaba baramaze guteza amafaranga badusaba kubaza kuko burya amatirikire y'umurima isaba amenaje
kuri icyo kibazo haba mu bushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati reka no mu bugujije gukurikirana intererano y'amatora ya 2020 bemeza ko ingo zose zitegerezwa gutanga iyo ntererano akana rumwe ruvuyemo teranse nahiraje umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yunganiwe kuri icyo kibazo na nestori bimenyimana ari mu mugwi ujeje gukurikirana intererano y'amatora
bavuze ko hari abantu baba baramaze guterera ibi rero turiko turabira biratandukanye abantu bose tuzi bamaze guterera batanze akaruga ku 2,000 n'abakomye imitumba no kumuraduruka ibisigaye nako twaraterereye nabo baraterereye
benshi baramaze gutanga bariko baratanga abakonsoneri bariko baratanga namwe muri ngaha twese twaratanga mugabo tuguze 200,000 ku rugo namwe bye muri mwe iyo rero niyo ntiwacu ntimuze mwibaza ngo twe twakaje byarahese inzingo imiliyoni 2,150,000 twaharuye namwe zingo ziwanyu zirimo twese zirimo ni ukuvuga ko riri 200,000 ku mwaka muzobitanga hama namwe babahereze n'abandi kuko murimo nako kabijya mu byumba
abarongo y'intara n'amakomine bakaba baciye bahabwa udutabo tuzofasha kumenya baterereye igikorwa kizokorwa kuva mu kwezi kw'indwi gushyika kwa 31 ukwezi kwa 12/2018 ibiharuro byashyikirijwe n'ubushyikirangano bw'ibigega cya leta byemeza ko hakenewe amafaranga arenga imiliyaridi 70 kugira amatora yo muri 2020 agende neza gushyika kwa 31 ukwezi kwa 5/2018 hari hamaze gutangwa ayarenga imiliyaridi 17 mu gatumba muri komine mutimbuzi intara ya Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.